ni Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mu Rwanda turi kuri FM 48 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu. Mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2. Kuri mikoro muri kumwe nange Eugenia Mukankusi ndabaramukije kandi mbahaye ikaze kuri radio yanyu.
Mihanaho baziteganye n'ibyo bazagiye kubonera. Mugabo bene mwuga wo guhiga urumva ko barinda ko dusanga hariyo dusanga niyo ziri ngahamisha.
Uwo ni bwana Evariste Buvyiruke ni cyegera cyurongoye parike ya Ruvubu mu Burundi avuga ku nyamaswa zo muri iyo parike zibasiwe n'abahigi. Iyi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye turazibagezaho mu kanya mu makuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Arabanzirizwa nayo hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi migezwaho na Aloyse Bigirimana. Aloyse, baramutse neza.
Mwaramutse Jenny, mwaramutse namwe inshuti z'Ijwi rya Amerika. Mu Bubiligi indege zasubiye kuguruka iby'agateganyo zivuye ku kibuga cy'indege cy'i Brussels kuri uyu wa Mungu. Bibaye mu gihe hari haye zindwi zishika zibiri urujya n'uruza rw'indege rwarahagaritswe bivanye n'ibitero by'iterabwoba byahitanye abantu bashika 32 bisambura n'ikibanza indege n'ikibanza ingenzi murambabarira zirorereramwo imbere yo gufata indege. Urongoye kibuga c'indege c'i Brussels Arnaud Fieste yatangaje ko bakiri mu bikorwa byo gusanura ibyononekaye no gutunganya gushasha ibijyanye no gucungera umutekano. Amesha ko batanguye gukora iby'agateganyo ko hasigaye amezi kugira indege zose zahora zirwa canke ziva kuri ico kibuga c'indege c'i Brussels zongere kugikoresha. Muri Afrika y'Epfo, inama nshingamateka y'igihugu cya Afrika y'Epfo izocijya nino ku munsi wa kabiri ibirego byatanzwe n'abatavuga rumwe na leta birega Perezida Jacob Zuma guca kubiri n'ibwirizwa nshingiro. Sentare yubahirizwa ibwirizwa nshingiro muri Afrika y'Epfo mu ndwi iheze yamenyesheje ko Jacob Zuma tubahirije kandi atakingiye ibwirizwa nshingiro mu kunanirwa gusubiza amafaranga ya leta yakoresheje mu bikorwa byo gusanura inyubakwa yiwe. Amafaranga arenga $2 million z'amadolari niyo yagirizwa ko yakoresheje ayakwiye mu mafaranga ya leta. Ibiro bijejwe kurwanya ibiturire vya leta ya Afrika y'Epfo byasavye Zuma gusubiza ayo mafaranga yakoresheje mu gusanura iyo nyubakwa yiwe. Abakurikiranira ibintu hafi muri ico gihugu bamesha ko mu gihe umugambwe uri ku butegetsi ANC ari nawo umugambwe wa Zuma wiganziye inama nshingamateka bishobora gutuma utwigoro two gushengeza Jacob Zuma imbere y'amategeko ataco tuvamwo. Muri Kamerune abatavuga rumwe na leta muri ico gihugu ca Kamerune barabandanya guhangana n'abapolisi mu myigaragambyo kwiyamiriza k'umugambwe uri ku butegetsi utunganya amatora hataragera. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi biyamiriza ko perezida wa Kamerune Paul Biya yongera kwitoza kuko ngo ashaka kuguma ku butegetsi ubuzima bwiwe bwose. Perezida Biya amaze imyaka 34 ku butegetsi. Benshi mu bigaragambya barakomerekejwe n'igipolisi, abandi barahagarikwa n'ubutegetsi kuva iyo migumuko itanguye ku munsi wa kabiri uheze. Perezida Paul Biya wa Cameroon yahinduye ibwirizwa shingiro mu mwaka wa 2018 akuramwe ibiringo umukuru w'igihugu amara ku butegetsi. Manda yiwe iherana n'umwaka wa 2018. Abatavuga rumwe na leta bakika ko Paul Biya afise umugambi wo kongera guhindura ibwirizwa shingiro. Igisirikare cya Amerika kimesha ko drone zacu ziri muri Iraq zishe umurwanya akomeye wa leta ya Kiisilamu yagirizwa kurasa misile yishe umusirikare w'umumarine wa Amerika mu kwezi guheze. Umuvugizi w'inteko zirongowe na Amerika ziriko zirwanya umugwi wa leta ya Kiisilamu Colonel Steve Warren yamenyesheje ko ku munsi wa Mungu drone yishe uwo murwanyi Jasim Kadijahe yahoze ari ntwazangabo mu gisirikare cya Iraq kandi yari karuhariwe mu gutera ibisasu bya roketi. Icyo gitero cyahitanye kandi abarwanyi batanu b'umugwi wa leta ya Kiisilamu. Warren amesha ko Kadijahe ari we yateguye irungikwa ry'icyo gisasu cya roketi cishe umusirikare wa Amerika w'ipete rya Sergeant Louis Cardin gikomeretsa abandi ba marine munani b'igisirikare cha Amerika ahitwa Makmure mu buraruko bwa Iraq ni mu kwezi kwa gatatu guheze. Muri Yemen, umukuru w'igihugu cha Yemen Abdi Rabu Mansour Hadi yarakuye mu mabanga umushikiranganji wa mbere hamwe n'icegera cy'umukuru w'igihugu Khaled Bahahe. Ivyo abikoze mu gihe muri uku kwezi hatekanijwe ibiganiro bihagarikiwe na ONU hagati ya leta yiwe n'abarwanyi b'abayisilamu bo mu bwoko bw'abahuti. Perezida wa Yemen nta nsiguro yatanze kuri iyo ngingo yafashe kuri uyu wa mbere. Ariko ibinyamakuru byo muri ico gihugu ca Yemen n'ibindi by'abanyamahanga bimenyesha ko Perezida Hadi n'icegera ciwe batumvikana ku buryo intambara hagati y'abene gihugu muri ico gihugu yohagarara. Uko kudahuza kwagiye habona mu kwezi kwa 12 igihe Hadi yagenywe na Perezida Bahahe mu kibanza cy'umushikiranganji wa mbere, nawe yankiye ingingo ya Perezida yo guhindura abagize leta atamugishije inama. Ibiganiro by'amahoro hagati ya leta n'abayigwanya bihagarikiwe na ONU bitekanijwe gusubira gutangura itariki ya 18 z'uku kwezi kwa kane mu gihugu cya Kuwait.
Urakoze Aloyse Bigirimana kuri aya makuru. Shuti zacu hayo niyo makuru hirya no hino ku isi. Murumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Turi no ku rubuga rwa internet kuri www.radioyacu.com. Amakuru noneho yo mu karere k'ibiyaga bigari. Uretse ubukene bwugarije Pariki Nasiyonali ya Ruvubu, abahigi barenga ku mategeko babangamiye uruhongore kama rw'igihugu rwa Ruvubu. Inyamaswa ziba muri iyo parike zitegwa imitego n'abazibaga. Abacunga urwo ruhongore bavuga ko bitoroshye gucunga hose kuko ari za hegitari nyinshi, abahigi nabo bakaba bagira amayeri menshi atuma badafatwa n'abakozi hamwe n'abasirikare bafasha kurinda iyo pariki. Ni inkuru y'umunyamakuru wacu Fidele D'Antoine Sabimana.
Abakozi ba pariki y'igihugu ya Ruvubu bamenyesha ko bakora ibishoboka byose kugira ngo inyamaswa ntizibandanye zihigwa canke zigwa mu mitego y'abagizi ba nabi bazihiga ku inyama. Mu gukora ivyo baraturira imiriro ku buhinga kugira ngo inyamaswa cane cane zirisha kuko ari nazo zihigwa zigume muri parke ntizije kona kuko hari aho zigwa mu mitego zigiye kona imirima y'abanyagihugu. Evariste Buvyiruke n'icegera c'urongoye parke ya Ruvubu.
Wana ko mchuche ni mvuli bata ya taso ya waru muyonga batu ya wanyagi huku yuko kuhila nikia vikaga mga hasi gai uko kumisi vigienda ni kujati vikomana halimadero vimaze vikomantara tu babagura hukira ngo vijati vishaje visuligwa na vishasa Oya kenshi mu mihana aho barazitegaje ndizo zibazagiye kubonera mugabo kubene mu bene mwoga wo guhiga urumva ntibarindira ko zibasanga hariyo zisanga niyo ziri ngahamishamba
mbe amategeka bahana gute abafashwe bateze ibikoko vyo muri parke.
Amategeka ariho kwere amategeka ariho kuko hari habo ubwirizwa mu gihumbi 1911 ibyo cyane cyane dukoresha nga ku bantu bose baje gutega ibikoko turabahana turabahanisha tukabona yuko ibintu bikubiragera neza
nta bigendaho bikabatoroka bikajabuka muri Tanzania
kubera yuko ku rubibe atamupolisi dufise ku metero nta mugari dahari ngo abibuze ibikoko birajabuka bigenda mu kindi gihugu. Mugari ikibabaje nuko iyo bigiye muri Tanzania kwera ko hadakingiwe hoho abantu baho babiboneye injya bacavyica.
Kanyarushatsi Salvatore numwe mu batemberezi ingenzi zije gutembera muri iyo parke ari no mu bakizura baraba ko atanko zikibi zononera inyamaswa ziri muri parke aratubwira uburyo abagizi ba nabi bakoresha mu gukurikira imbogo n'ingene bazitega imitego
harimo amase nk'ayo bonye manini hajya nayo imbogo rwana ko zitanye n'amase nk'ayintu se nk'ayinka
nakamoto
wumbishye nyere ko hamoto ushitse ngaho cyawumba nyene hamoto akwamye bikoko binini cyawumba nyene ko imbogo za hari umunsi twabafatiraho nyene bayikinga aho mwaka ahanyine bana duhagaze umunsi ngaha dusanga barimo barayibagira ngaho impfizi y'imbogo ngaho bayikinga barahatsa mugabo hari imitego y'ubwoko bwishi bakoresha hari hubukira hari insinga hari ho guhindira nimbwa nibindi byishi kwimba ubusha ibinogo nuko zicumita amacumu urumva n'uruhigi rwishi bakoresha uburyo bwishi mu guhiga izi mbogo zo ngaha n'izindonyi n'imishibu kandi bagatega igaca ifatwa ukuguru igaca yizingira ku gitaka cyaza bagacumita ahandi bagaca ibiti nk'ibi bakazitira hirya no hino gaca agenda bakazihindira zose basigaza imiryango nka bene iyi zigaca zifatwa igafatwa nk'uko icyo giti bagaca baza bagacumita ahandi naho bagashyira ku imbwa imbwa zikirukanga kuri igatinda igahagarara zikayihagarika bagaca yicumita amacumu bakayica n'abashobora kwica zibiri cyangwa imwe.
Iyo pake ya Ruvubu ifise uburinganire bungana ihegitari zingana 50,508 ikaba isangiwe n'intara zine Cankuzo, Ruyigi, Karusi na Muyinga. Igice kinini kikaba kigaruka ku ntara ya Cankuzo ifise yonyene ihegitari zingana 23,000. Mu Cankuzo, Fidel Antoine Nsabimana, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Fidel Antoine Nsabimana. Turacyari mu Burundi. Imvura nyinshi yaguye mu ntara ya Kayanza yatwaye imyaka mu mirima y'abaturage harimo n'umuceri. Abayobozi mu bice iyo mvura yaguyemo ari nyinshi bavuga ko kugeza ubu nta baricwa n'inzara ariko ko bagowe bakabifuza icyabagoboka. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Jean Bosco Ndarurinze adufitiye ibisobanuro kuri iyi nkuru.
Turi mu mwonga wa Kanyemvuvyi utera wegereza umwonga w'uruzi nkokoma rugabura komine Utaganzwa na komine Rango ziri mu ntara ya Kayanza. Abanyagihugu barimiye muri uwo mwonga bavuga ko ataco bawuzigamwo mu isarura ryimirije.
Ahaye tukari mu muceri urabona waratwawe n'akajumpu twari twateyo kariko bakarasigaye twokwifashe karatwawe nyine. Nje nibaza yuko nkamwe mu bishoboye yuko mwotukarukira ko mafungura nabi nabura n'ibyo wibonera nta n'umuri mubona urabibona.
No ku mutumba ni nkuko kuko rinovu ryamanutse riva ku mutumba. Kuko nabari barimye mwe hakajumu karatwawe oya inzara yoyubu yarinjiye nani bindi kuko nka twebwe dutunzwe nakajumu uko kumutumba hakuru rero barakarimye ino mvura ica iragatwara ariho imyonga yuzuriwe nkuko
ubusabike
twebwe ababishoboye bo nyene boraba bakadufasha.
Iruhande yo gutinya inzara abanyagihugu bavuga ko bashobora guhura n'ingorane zo kuriha ingurane basabye mu mashyirahamwe bashira imitahe yabo mu gitegwa cy'umuceri. Ubu mutama twamusanze aho acukura umusenyi mu ruzi akagoma rugabura komine Rango ku mutumba wa Rubungu na komine Mutaho ku mutumba wa Mushikanwa.
Umva he yaheresa munani ibinyusa hindwi aha rero kuri mutu kuri mwungu yu ni ukuvuga ntibabona hakuno no hakuno urabona imirima y'imikeri yatwawe imirima y'amasaka imirima y'intore imirima y'amashu byinshi byinshi byahimbwaho mu ngabyo nta kimwe cyasubiye kuboneka ngaha aha ngaha ingorane cyane cyane zababaye ko hariho abantu bari bagiye gutora amafaranga y'ingurane ayo mafaranga y'ingurane bari bemeye ko bazariha basaruye umwimbu w'umuceri nabandi urabona kugira ngo bazibona nk'aya mafaranga ndabona bizokorana urabona nk'umuntu hari uwo baha ibihumbi 50 60 80 abanyuma niwe yaronka 3 abo bose urumva kandi ni umwe ngo uyu abo bose urabona ingorane zashyetse habe.
Komine ya Rango iri mu makomine yasinzikajwe cyane n'imyuzure y'imvura. Umustanteri w'iyo komine Harerimana Suavisi avuga ko abanyagihugu arongoye bakozwe ko niyo myuzure asaba ko abagira neza babishoboye bubagarukirako.
Ubisanzwe abanyagihugu bari mu kangaratete kuko igitegwa cy'umuceri cyari kigize iminsi kikibasahiriza ariko heshubu haratwawe abo banyagihugu barifumbereje ariko ibiri ku mitumba muri no minsi kubera imvura irikiragwa neza inyuma y'iyo mvura abo banyagihugu babaye mu buryo bubayabaye bishobotse boza kubagarukirako kuko muri no minsi turabona naho babayeho nta muntu arapfa kubera inzara ariko umugati turabona ko bashonje.
Imvura yaguye ikono na vyinshi cyane ni yaguye itariki 20 z'ukwezi kwa mbere uwo mwaka turimo aho yaciye nibiraro bitari bike mu makomine yo muzindi ntara zihana urubibe n'intara ya Kayanza naho nyene haraboneka ibisigarira by'imirima yononekaye aha twotanga karorero nko muri komine mutaho mu ntara ya Gitega na Ruhororo iri mu ntara ya Ngozi mu mwonga w'uruzi Ruvubu mu Kayanza Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika
muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibyaga bigari bya Afrika
kera bavugaga ko umugore wambaye ipantara kurira inzu ari inkunguzi ariko ubu ngubu turira amazu
kigira ngo urya mundi tutahora tuvuga rumwe baratuka ko turi muri leta yahora dutuka ko turi mu kwaha kwa leta ubona bakaba ari mu mugongo urumva uri mu kwaha ari uri mu mugongo bumye ku muntu umwe basigirizwa konga ibere rimwe
ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika
kuri telefone kandi dufite Eugenie uraho neza
ndakumva
nuko hari kibazo ufitiye umunyamategeko
nashaka
yego
agakamundo ngikirije ngo ndumirongeje
hano turi kuri radio ijwi rya Amerika turi gukora ibiganiro ntabwo dushobora gutanga amafaranga ntabwo ari cyo dushinzwe ku ijwi rya Amerika
icyo nsaba ni uko byibuze mwavuganira abagabo kuko abagabo nimutabavuganira bamwe muzajya mubasanga mu buriri barahezemo bazira imihini y'abagore
ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru nawe turagutumiye ntuziheze uraritswe buri munsi saa 10 mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda tugeze ku makuru ya sporo n'imikino duhere mu Rwanda Jean Claude Munyandinda abafitiye ayo makuru
mu mupira w'amaguru imikino ibanza ya shampiyona y'ikico cya mbere iri hafi kurangira hakaba harimo gukinwa imikino y'ibirarane ejo ku cyumweru habaye imikino ibiri kuri stadio ku Kicukiro ikipe ya Police FC yatsinze AS Kigali igitego kimwe ku busa iki gitego cyatsinzwe na Daniel Usengimana mu gice cya kabiri cy'umukino mwundi mukino wabere kuri stadio ya Kigali Nyamirambo ikipe ya APR FC yaguye miswi na Marine FC banganya ubusa ku busa nyuma y'iyi mikino hasigaye umunsi umwe gusaba ibirarane kugira ngo ikiciro cy'imikino ibanza kirangire imikino isoza iki cyiciro itaganyijwe ejo bundi kwa gatatu tariki ya gatandatu muri uku kwezi kwa kane icyo gihe ikipe ya Etincelles FC izahura na Police FC kuri stade Muganda i Rubavu hanyuma ikipe ya AS Kigali ishakirane na APR FC kuri stade ya Kigali i Nyamirambo kugeza ubu ku rutonde rw'agateganyo rwa shampiyona ikipe iza ku isonga ni Lyon Sport ifite amanota 32 mu mikino 15 ikipe ya kabiri ni Mukura Victory Sport ifite amanota 32 nayo APR FC iza ku mwanya wa gatatu n'amanota 31 ku mwanya wa kane hakaza AS Kigali ifite amanota 28 ku mwanya wa gatanu hari Police FC ifite amanota 27 Kiyovu Sport igakurikira ku mwanya wa gatandatu n'amanota 23 ku mwanya wa karindwi hari Gicumbi FC ifite amanota 21 Bugesera FC ikaba ya 8 nayo ikagira amanota 21 Sunrise iza ku mwanya wa 9 n'amanota 18 ya 10 ikaba Amagaju FC n'amanota 18 nayo ikipe ya 11 ni Musanze FC ifite amanota 15 ikipe ya Espoir FC ikaza ku mwanya wa 12 nayo ikagira amanota 15 Marine FC ni ya 13 n'amanota 18 ikipe ya Rwamagana igakurikiraho ku mwanya wa 14 n'amanota 10 ikipe ya Etincelles FC ni ya 15 ifite amanota 7 naho ikipe ya 16 ikaba nayo ya nyuma ni AS Muhanga ifite amanota 4 n'umwenda bitego 22 tukiri umupira w'amaguru ejo bundi kwa gatandatu ikipe y'igihugu y'u Rwanda y'abakinnyi batarengeje imyaka 20 yahuye n'ikipe y'igihugu ya Uganda mu mukino wabereye kuri stade ya Kigali i Nyamirambo ni mu rwego rwo gushakisha itike kuzajya mu cyiciro cya nyuma cyo guhatanira igikombe cya Afurika ku makipe ya junioro umwaka utaha muri Zambia uyu mukino w'u Rwanda na Uganda warangiye amakipe yombi aguye miswi kuko yanganyije igitego kimwe kuri kimwe ikipe y'u Rwanda niyo yafunguye izamu ku minota 19 y'umukino ku gitego cyatsinzwe na Blaise Itangishaka Idrissa Lubega wa Uganda yatsinze igitego cyo kwishyura ku minota 34 mbere y'uyu mukino wahuje ikipe y'u Rwanda n'iya Uganda hari abakinnyi 12 b'u Rwanda basezerewe kubera amakosa yagaragaye mu byangombwa n'imyirondoro yabo. Umutoza Jean Baptiste Kayiranga avuga ko izi mpinduka zamuteje ingorane ngo ariko afite icyizere ko azongera imbaraga mu ikipe ikazitwara neza mu mukino wo kwishyura uteganyijwe kubera i Kampala mu byumweru bitatu biri imbere.
Ibyabaye ntabwo biba byabereye mu cyumba, biba byabereye hanze ku kibuga, kandi ibintu byose bigaragara ku kibuga. Abakinnyi babuze ku kibuga, bari ku kibuga nyine biba bigaragara ko hari ikibazo cyabaye. Ikibyangombwa kandi ibyangombwa ntabwo kwenda bitavuye mu wabishinzwe, ariko jyewe nagerageje kwiyadaputa nk'umutoza muri situasiyo uko yabaye, kandi ntekereza ko tutitwaye nabi. Ubu igisigaye ni ukureba bariya bakinnyi turamutse tubonye abandi twongeramo nyine tugasanga nta kibazo bafite, hari icyizere ko duhise tubikora tukajya hamwe tukitoza mu byumweru bitatu. Nyine urumva iyo umuntu yitoza ntabwo wabona ikipe gifite imbaraga ziba ziyongereye kurusha uko mazi ibonye. Nicyo imyitozo iberaho, nicyo umutoza agenda akosora kandi yongera n'imbaraga kuri abakinnyi mwabonye.
Ikipe izagira amahirwe yo gusezerera indi kuri iyi ntera izahita ihura n'ikipe y'igihugu ya Misiri. Yari Claude Munyandinda i Kigali.
Dukomereze mu Burundi, Evariste Nzikobanyanka nawe abafitiye andi makuru ya siporo n'imikino.
Mu mpera z'indwi twari turangije niho hatangura ihiganwa ry'igikombe cy'umukuru w'igihugu kigira gatanu ku rwego rw'igihugu. Imigwi 62 yari yitezwe, 53 niyo yitabye ihiganwa. Ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya kabiri ukwezi kwa kane, Rugo Farme wo mu Cibitoke watsinze Zanaxe wo mu Rwigi ibitsindo 5 ku busa. Delta Star wo mu Gatumba mu ntara ya Bujumbura unganya na Legalize wo mu Rumonge kimwe ku kindi, baca batera za penalty. Legalize itsinda 4-3 za Delta Star. Volontaire yo mu Kanyosha yategerezwa gukina na Smart yo mu gisagara cha Bujumbura yarasivye icitsindwa impaga, no kuvuga ibitsindo 2 ku busa. Nyanza United nayo nyene yarasivye urukino yategerezwa gukina na Lydia Ridike. Burundi Sport for Africa icitsindwa impaga ibitsindo 2 ku busa. Lelier wo mu gisagara cha Bujumbura watsinzwe na Le Croco mu Rumonge ibitsindo 2 ku busa. Eglinoir y'Imakamba watsinze Standard w'i Bujumbura ibitsindo 2 ku busa. Pahorina wo mu Gatumba utsinda impaga y'ibitsindo 2 ku busa Prince Louis Bujumbura kuko ititabye urukino. Kuri uyu w'Imana Moso Sugar wo mu Rutana watsinze Taba w'Igitega ibitsindo 5 ku busa. Buseko yo mu Cibitoke itsinda Messager y'i Bujumbura ibitsindo 2 ku busa. Interstar y'i Bujumbura itsinda impaga Flamengo nayo nyene yo mu gisagara cha Bujumbura ibitsindo 2 ku busa kuko ititabye urukino. Messager Ngozi itsinda Aigle Kigwena yo mu Rumonge ibitsindo 2 kuri kimwe. Etoile du Nord utsinda Ouragan ibitsindo 3 kuri kimwe. Kazozo yo mu Rumonge yatsinze Santos y'i Bujumbura ibitsindo 6-2. Bujumbura City nayo itsinda Mwaro FC ibitsindo 2 ku busa. Young Team yo mu Cibitoke cha Rugombo yatsinze Beach Boys y'Inyanza Lake mu ntara ya Makamba igitsindo kimwe ku busa. Bururi FC unganya na Espoir yo mu Gatumba ubusa ku bundi batatugwa na za penalty. Espoir yo mu Gatumba itsinda 4 mu gihe umugwi wa Bururi atanimwe winjije. Centre de Formation Pepiniere y'i Bujumbura watsinze Inkona wo mu Cibitoke ibitsindo 3 ku busa. Young City watsinze Sante Sport yose y'i Bujumbura ibitsindo 3 ku busa. Olympic Star y'i Muyinga yatsinze umugwi wa Gisirikare Muzinga ibitsindo 2 ku busa. Busoni Star wo mu Kirundo utsindwa na Freedom Ngozi ibitsindo 2 ku busa. Cankuzo FC watsinzwe na Rugeregere wo mu Cibitoke cha Rugombo ibitsindo 2 ku busa. Ramba FC yo mu cicaro cha gatatu mu ihiganwa ry'umupira w'amaguru i Bujumbura wanganije na Atletico yo mu cicaro cha mbere ubusa ku bundi. Umugwi Ramba ucutsinda Atletico penalty 6-5. Umurwi Vitaro usanzwe uri wa mbere mu ihiganwa ry'umupira w'amaguru mu cicaro cha mbere watekereye umugwi Olympique mu Remera w'Ingozi ibitsindo 5 ku busa. Imigwi 9 titabyizo nkino za mbere. Ujejwe amahiganwa mwishirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi amenyesha ko iyo mirwi itagitavye kubera kubura uburyo, kandi yabimenyesheje
twandi ku manager Madey njeje igisata kitunganya amahiganwa muri FFB.
Kuva kuri wa gatandatu watanguye ihiganwa inkino za mbere zo kwiganirwa igikombe cy'umukuru w'igihugu, mbega iri higanwa mwari mwiteze imigwi ngahe?
Twari twaronse imigwi myinshi cyane, imirongo 62, hanyuma twararonse amakete imigwi 9 yikuyeko. Tuca tubabaza baca batubarira ko babuze mwaye yo kwinjiramo kubera bari concentré muri championnat, kubera championnat yacu iri très serré.
Mbega abasivye hari ibihano bitekanijwe?
abasivye nshobora kubahana kubera iki kubera ari akandi twavuze ko ni plaisir umuntu wese arashobora kwinjiramo ama equipe cooperative cyangwa ama equipe ari muri 3e division mu ndara hose nico gituma twavuze ko ni necessaire mais c'est pas obligatoire umuntu wese ategerezwa kuyinjira ko par plaisir
biga muri avye ingene nkino zabaye je nizabaye no munsi mubona ziteye igomwe mubona koko imigwi yari teguriye rino higanwa y'ikombe cy'umukuru w'igihugu
turabona ko kenshi imigwi idasanzwe iri mu mayiganwa nubona ko uno munsi twabonye equipe yitwa Buseko yakuyemo equipe ya premier division bibera tutangaje cyane tubona ko bifashe neza ama equipe yafise indumbero kabisa yose yo gutwara iki gikombe
mumenya ko igikombe ca mbere cy'umukuru w'igihugu catwawe na Lydia Didique Burundi Sport for Africa mu mwaka wa 2012 ico mu bihumbi 2013 gitwagwa na Legends Athletique ico mu bihumbi 2014 gisubira gitwagwa na Lydia Didique Burundi Sport for Africa ico muri 2015 gitwagwa n'umugwi Vitaro ibujumbura Evariste Nziko Banyanka ijwi rya America
cyumva radijwe rya America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mugenzi wacu Aloyse Bigirimana hagiye kubagezaho incamake y'amakuru.
Incamake y'amakuru twabashikirije mu Bubiligi indege zasubiye kuguruka iby'agateganyo zivuye ku kibuga c'indege c'i Brussels ku munsi wa Mungu ntejo. Bibaye mu gihe hari haheze indwi zishika zibiri urujya n'uruza rw'indege I Brussels rwarahagaritswe bivanye n'ibitero by'iterabwoba byahitanye abashika 32 bisambura ni kibanza ingenzi zirereramwo imbere yo gufata indege urongo ikibuga c'indege c'i Brussels Arnaud Feste yatangaje ko bakiri mu bikorwa byo gusanura ibyononekaye no gutunganya gushasha ibijyanye no gucungera umutekano Muri Afrika y'Epfo inama nshingamateka y'igihugu cya Afrika y'Epfo izocijya nino ku munsi wa kabiri no kuvuga ejo ibirego byatanzwe n'abatavuga rumwe na leta birega Perezida Jacob Zuma guca kubiri n'ibwirizwa shingiro Sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro muri Afrika y'Epfo mu ndwi iheze yamenyeshe ko Zuma atubahirije kandi atakingiye ibwirizwa shingiro mu kunanirwa gusubiza amafaranga ya leta yakoresheje mu bikorwa byo gusanura inyubakwa yiwe Naho muri Kamerun abatavuga rumwe na leta muri ico gihugu barabandanya guhangana n'abapolisi mu myigaragambyo kwiyamiriza kumugambo uri ku butegetsi utunganya amatora hataragera abatavuga rumwe n'ubutegetsi biyamiriza ko prezida wa Kamerun Paul Biya yongera kwitoza kuko ngo ashaka kuguma ku butegetsi ubuzima bwiwe bwose prezida Paul Biya amaze imyaka 34 ku butegetsi Naho muri Iraq igisirikare cha Amerika kimesha ko drone zacu ziri muri ico gihugu cha Iraq zishe umurwanyi akomeye wa leta ya Kiislamu yagirizwa kurasa misile iyo misile yishe umusirikare w'umumarine wa Amerika mu kwezi guheze umuvugizi w'inteko zirongowe na Amerika ziriko zirwanya umurwi wa leta ya Kiislamu Colonel Steve Warren yameje ku munsi wa Mungu no kuvuga ejo ko drone ya Amerika yishe uwo murwanyi Jazim Kadijahe yahoze ari intwezangabo mu gisirikare cha Iraq kandi yari karuhariwe mu gutera ibisasu bya roketi Naho muri Yemen umukuru w'igihugu cha Yemen Abdi Rabu Masuri Hadi yarakuye mu mabanga umushikiranganji wa mbere hamwe n'icegera cy'umukuru w'igihugu yitwa Khaled Bahahe ibyo bikoze mu gihe muri ku kwezi haterekanijwe ibiganiro bihagarikiwe na ONU hagati ya leta yiwe hamwe n'abarwanya leta b'abayisilamu mu bwoko bw'abahuti Prezida wa Yemen ntasiguro yatanze kuri iyo ngingo yafashe kuri uyu wa mbere
Urakoze Aloyse Bigirimana kuri incamake y'amakuru iyi ni radio ijwi rya America ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda ibiganiro twabateguriye byo kuri iyi saha na habihumurije mu izina ry'abagenzi banjye mbashimiye gukomeza gukurikira ibiganiro byacu mwari kumwe na Eugenia Mukankusi mbifurije amahoro y'Imana mugire ibihe byiza
I
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.